Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigikwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'anshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 5 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 ni saa 10 zo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Uyu munsi rero nko tubivuze uyu munsi ni tariki 5 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 ni munsi y'abarundi biyuka imyaka 47 irangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'icyo gihe Pierre Buyoya ateye igikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yamara kuva icyo gihe nta ntambwe iboneka abarundi bagize mu ntumbero yo kwamirira kure ingeso yo gukumirana amacakubiri n'inzankano zifatiye ku moko. Urwanko rufatiye kumoko ruribonekeza cyane cyane igihe Burundi bushitse mu bihe bihambaye byo gutegura amatora hamwe no kwitaba amatora. Naho mu gihe guhagati y'abarundi bavuga ko kenshi na kenshi babana mu mahoro bagata amakosa ku banyapolitike bakoresha ubwoko bwabo mu kuguma ku butegetsi canke mu kugerageza kuburondera, amakuru atangazwa arerekana ko hari igihe abarundi bato bato nabo nyine bacanamwo. Amakuba abarundi bacimwe mu bihe bitandukanye atewe n'imbyane z'amoko na politike ntawurinda kuyagaruka ko, ariko abatari bake baribaza ikintu cyatumye imbyane zifatiye ku moko zitangura zikama zashizwe imbere. Abenshi baravuga kandi kwimbere ko ku ntwaro ya cami mu Burundi barundi barabavandimwe basangira akabisi n'agahiye. Kuri munsi abarundi rero bibuka imyaka 47 irangiye amasezerano y'umwe hatewe ku gikomu, ibibazo abarundi bakwiye kwibaza ni ibibazo byo kumenya ukuntu ayo macakubiri yatanguye n'ukuntu bovavanura nayo. Ibindi bibazo bikwiye inyishu ni ibibazo bijanye n'ingaruka mbi zibonekeza zatubiye haba n'imigambi mibi yagiye irashikirizwa yo kubiba amacakubiri indyane z'amoko hamwe n'inzankano zitagira insiguro. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije turi kumwe na Perezida Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ari nawe yafashe ya mbere muri aya masezerano y'ubumwe hagati bw'abarundi hagati y'ubumwe bw'abarundi. Turi kumwe Perezida Buyoya kandi muri iki gihe ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Afurika ika aserukira Afurika mu ntara ya Sahel hamwe no muri Mali. Niwe neza Perezida Pierre Buyoya?
Mwerewe.
Murakomeye neza?
Turakomeye.
Egome, twatubiye kandi na vice perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo. Mwerewe neza vice perezida Gaston Sindimwo?
Mwerewe Fredi.
Murakomeye?
Turakomeye cyane rwose.
Egome, reka rero dutangure kuri mwebwe perezida Buyoya amutubwire ikintu mwibaza ko cagenze nabi n'ikihe muri mwini tashiki ya Barundi, ama sezana umungi buka Barundi, nacho eka yafashije cyane rwose Barundi, umuntu yihweje injyane zifatiye ku moko zagiye ziraba imbere n'inyuma ya ama sezana, ikintu cyagenze nabi niki?
Ubwa mbere.
Perezida Buyoya?
Halo?
Duga ku ijambo Perezida Buyoya, ni mwebwe?
Ubwa mbere ikibazo cy'umwe bw'abarundi cyangwa cy'imyane zihagaze ku moko ni kibazo cya kera rwose. Ni kibazo kandi abarundi bigeze kwiga igihe haba ibiganiro by'Arusha, navuga umwanya muremure batako mbere barashika no kugituma izo ndyane zabaye muri kahise, ko cyane cyane ari ibintu biva kuniganira ubutegetsi abari kuri muri bwo banga kuva ko abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo babushikeko. Hanyuma mbere abarundi barumvikana n'ingene izo ndyane zotora umuti, barabyandika mu masezerano y'amahoro y'Arusha, no vuga mbere nuko bishira mu ngiro barabishira mu ngiro umwanya utari muto kuva no vuga mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2015 na 5 abarundi mbere mu gihe kitari gito barinzira ko icyo kibazo boba bagitoreye umuti biraboneka ko umwumvikano hagati y'amoko ugarutse ukwinubana ugabanutse hanyuma rero ingorane novuga ingorane nyamukuru zigaruka igihe habaye amatora mu 2015 urazi ayo matora ko abarundi batumvikanye ngene yagenze ngene yateguwe n'ibyavuyemo niho rero novuga twasubiye gusubira inyuma mu byerekeye ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi
mwavuze ikibazo gihambaye
bamwe batangura gukoresha amoko kwa kundi nyene kwa kera kugira ngo bashobore kuguma ku butegetsi abari buriko abandi bashobore kushikako nibyo rero ni icyo kibazo niko kimeze nibaza ko tugomba kugitorera inyishu no gusubira ku itsitso uko twabivuganye i Arusha harimo ingingo zikwiye zotuma dukomeza ubumwe bw'abarundi
mwavuze ikintu gikomeye cyane rwose ko kenshi na kenshi izo ndyane ziboneka y'abategetsi bashaka kuguma ku butegetsi abandi bashaka kuburondera hari n'amakuru atangazwa cyane rwose eka n'abarundi batari bake yavuga ko kenshi na kenshi izo ndyane ziva mu banyapolitike aho muhavuga ko iki abanyagihugu bakaba bo kwibanira mu mahoro
ibyo nibisanzwe kandi birafatanye n'icyambere kuko abaniganira kujya ku butegetsi no kuguma ko n'abanyapolitiki abanyagihugu basanzwe novuga baba ibikoresho niyo bacyanyemo babaye ibikoresho ntawovuga ko ingorane nyamukuru ziva kuri yo ni ibintu rero byumvikana mu nzira yoroshye
ego namwe vice perezida wa mbere w'Urundi biramaze kwibonekeza ko cyane cyane izo ndyane zibonekeza igihe hegereye amatora mu gutegura amatora cyane igihe nyuma y'amatora icyo kibazo cyoterwa inshugute abarundi bova muri izo ndyane z'amoko gute
nashaka kuba mbere kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ubwami bamaze kuramutsa umushinga naye haratongoye igihugu tumukengurukira ko yatushiyeho akadutora amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ni amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nafatiye ku masezerano y'Arusha ari imbere y'amasezerano y'Arusha kuko ubumwe bw'abarundi twabutoye mu 1991 Arusha nayo iba mu 2000 ni ukuvuga arazi neza yuko niyo ari warongoye icyo gihugu ngine yashizeho uyu mugwi nuko hari haje kuba amakuba muri ntega marangara mu 1998 hanyuma akavuga ati kugira ngo nibyo tubavuga muri ya masezerano haravuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama urumva ko ari gukabura abarundi kugira bagaruke mu nzira y'ubumwe kuko bari baheje kubutiganisha mu 1998 harizeje kuba injyane y'intega marangara acafata ibintu mu buryo ati twibutsa abarundi ko tutizakunjira mu nzira y'ubumwe yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere ajyanye n'ibyo byo kuzuza ubumwe urumva ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yari bwa kwiyumvira gushikwako mbere muri icyo gihe abigira nuko hari umuzo w'intwaro z'imigambwe myinshi yavuga ati twebwe ntitwokwemera ko haza intwaro n'imigambwe myinshi tutarasubiza abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro ibyo ni ukuri gushwa uno munsi turabimushimira kandi n'amasezerano y'u Burundi twabivuze majambo twashikirize ko atamurundi numwe azubu canke uzovuka tuzokwemera yuko atafata iyo nzira y'umwe tw'abarundi nibyo hamaze gutorwa umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ayo masezerano yaciye asendwa amaze gusendwa abarundi barasubira namwe muga mu gusubira namwe habuze abaremesha abarundi habuze bamwe bari bashyigikiye amasezerano kugira bagarukane abarundi muri ayo masezerano batige batagirinze gutemana cyangwa kwicana uno munsi rero ayo masezerano bumwe bw'abarundi bisabituma kuko hari habuze ubushobora guja imbere y'abandi barundi niho haci haza amajambo partenaire ya politike cyangwa bijya kwari ugufatafatanya kugira ngo twunge umusururu ushobora kudutuma dushobora kubaho mu kuturo
bwose ariko abanyapolitike muri iki gihe umuntu yiweje ingaruka izo ndyane zose zagize ku Barundi ku Burundi ubutunzi bw'igihugu eka Abarundi badatera imbere abanyapolitike ntibakwiye kwikubita agashi bakabona ko imigambi bashira imbere ikuryanisha Abarundi atacu imaze mu kanya gato vice president wa mbere
nukuri turashima kuko abanyepolitiki twari dukwiye kwikubita gashi kugira ngo tutezurire abarundi kandi turabemereye twebwe n'umuntu ubutegetsi buriho n'umunsi ko iyo nzira tuca kwifata kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kuja mu mporere z'ayo macakubiri uno munsi abanyepolitiki genda tugire politiki nuko abanyepolitiki hageze amatora n'uno munsi turumaho ejo hagira amatora baca batangura gutera injyane z'amacakubiri turiko dutegura bene igihugu kandi turazi ko bene igihugu uno munsi atamuntu n'umwe azobasubiza inyuma kuriyo ntambwe tugezeko uno munsi nibyo ejo hazoba amatora nta murundi yumvira yuko azosubira kujyanisha abarundi mwarayibonye mu 2015 yabigarukako iyo hataboneka abarongozi bavuga ururimi rumwe rw'amahoro rw'ubumwe iki gihugu cyari gucika umuyonga naho abari ngaho bavuga uko kuko inyigisho cyane intumbero yari iyo gusubiza abarundi mu ihumbi mu gusubira mu mashakubiri twabonye muri kahise k'igihugu cyacu two guha ubururo bwinshi kandi ubwo burore nuko abo barundi cyane cyane abari inyungu cyane z'abandi atabari inyungu zabo zo gushikira amaronko twebwe uno munsi rero twarahitse yuko atabuze gusubiza inyuma kandi abo bose tukabahamagarira yuko baje muri iyo nzira y'ubumwe hanyuma utsinzwe yemeye gutsinda kandi
Ego me preza Pierre Buyoya abarundi mu isanzwe basangiye byinshi ururimi imico ukwese ko bimeze mu bihugu byinshi byo muri Afrika ikintu cyomya nk'ukwikebuka cyane kwikubita gashiko abanyapolitike ikintu cyo kurwa kugira ngo abanyapolitike mu gihe cyose bo batumvikana ku migambwe ikakuvyumvira bya politike boreka abanyagihugu bakaba mu mahoro maze indyane z'amoko zigashobora ku ruhande n'iki ikintu akamwotera nk'abanyapolitike muri rusange ku mpande zose naka
ubwa mbere nagomba kugaruka ku byo umushinga ndaye vice perezida abuze nibyo umugambi w'umwe watanguye kera yavuze ko yatanguye igihe habereye ingorane intega marangara amapolitike yakwirikiye gushikaho haba amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma hasubira kuba ingorane mu 1993 abarundi basubira kwicana bafatiye ku vyerekeye amacakubiri niho rero mu nyuma bagize bati kumbure dusubire twicare twige icyo kibazo neza gusumba uko twacize imbere barabikora biciye mu biganiro bashika no ku masezerano rero novuga ko ari kibazo abarundi baji bize banonoseye hirya no hino ibintu byo gukora birazwi ntawovuga ko ari byo dusubira kurondera kenshi kenshi mugabo urabona amasezerano ni ibintu byanditse n'amajambo abanyapolitike baravuga kenshi ko bashyigikiye ubumwe mugabo igikuru nukuraba icyo bagira kugira ngo ubwo bumwe bukomere icyo dukeneye rero nibaza cyane cyane ku bantu b'abategetsi mu byerekeye ubumwe z'amajambo no gushyira mu ngiro ibintu byinshi abarundi bumvikanye kandi bizwi mu byerekeye bya politike mu byerekeye ubutegetsi mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye ingene bo twofata kahise ku Burundi ingene abantu ibyo byose byo hofatwa ingingo zo gushimangira ubwo bumwe ibyo nibyo bikenewe nayo amadiskuru amadeklarasyon ibyo ni bintu tumenyereye kandi bigigwa byo hose muri politiki urabye rero ibiba ibyabaye byerekana ko turabye neza twasubiye inyuma mu byerekeye ubumwe kuko urabona abarundi benshi mu 2015 bamwe barasinzikaye baricwa abandi barangazwa urabye ibya politike ingene bigenda mu gihugu ntawovuga ko ibyo byose byerekana ko ubumwe bukomeye mu Burundi ko ibyasezeranye kugira ngo dukomeze ubumwe biciye muri demokarasi bimeze neza nibaza rero ko twofatira kuri ibyo bitameze neza tukabikosora tukabishyira mu nzira nziza nibyo bizoshimangira ubumwe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexander mwiriwe neza mwiriwe Alexander muri he izina ry'ikirundi ninde
mushuti
n'amagara murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashinjantahe bakomeye babiri perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi tukaba turi kumwe kandi na vice perezida wa mbere w'Urundi Gaston Sidimo tuga ku ijambo ikibazo icyumviro
ndababara cyane iyo nibutse ko ayo masezerano yasinywe muri 1991 uko nsinzikiza gatoya muri 1993 ibyabaye na gahomera buntu nzi ko hari hasinywe ayo masezerano y'ubumwe cyane yo gutandukana ntabwo ibyo basinywe babishyize mu ngiro ahubwo inyuma yaho byapfuye byunyuka ibyahuba birahubuka abantu baricana batizanye ubusa turabura abantu benshi cyane bivuye ku butuzu bwacu kuvuga ngo umuntu adoroganirwa ari uko yise abe badasangiye ubwoko ubwo ni ubujuju budasanzwe ahubwo uba wiyasa amahoro mu mutima no mu gihugu cyawe muri bino bihugu byacu bya Afurika habaye amatora usanga abantu bafise ubwoba cyane biva kuri kahise baba baraciye murabona ko inyuma y'ubukoloni haciye haza intwaro mbi z'agahotoro z'abasirikare zigakora amahano ariho havuye burya bwicanyi twagiye turabona buteye isoni abanyafurika basubiye kwifuza cya gikoloni cya mbere wibaze aho gusubira kubifuza uriya muzungu yagukubita ikimuhoko uriko ugirirwa nabi na mwene wanyu hanyuma ngahantu abarundi bene wacu tugerageze kwikubita gashi tubane mu mahoro niho tuzotera imbere hanyuma nkabaza nyakubahwa icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko hakogukika nyakubahwa kugira ngo Namasha kubira here mubona agiteyisize murakoze.
Murakoze Alexandre, reka tutangwe kuri vice president wa mbere kuri ico kibazo. Alexandre tanze impanuro zikomeye zivuga ko indiyane z'amoko zishirwa imbere n'abanyapolitike kazi shirwa imbere n'abanyagihugu basanzwe biba biva cyane cyane ku bujuju umuntu abafite kuko ingaruka nyinshi cyane rwose kandi nimbi atazi ingaruka ikazi sinzi kaza n'igihugu. Vice president wa mbere kuri ico kibazo mushanahe Alexandre abaje
bose n'ogara kuje gaho cyari kandi cyo nyine gusa uko ajambo y'inkora mutima umushinga nahe yaharonwe igihugu buye yavuze cyeke cyancane amasezerano rw'arundi kwiyashira mu ngiro hari ibintu batugendereye hari ibintu abari gushira mu ngiro ico gice y'amasezerano no kugira akaro rero uyu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe arundi uyu mugwi ari kugituraga amasezerano ejo yari kujamwe cyari bari gushigwaho cyari uno munsi rero hari ibyo tuko turashira mu ngiro batugendereje twari gusanga babishizemo urumva twebwe n'umunsi ariho ibyo dushobora gukora kugira dukize kugira ngo abarundi baje mu ngiro muri ubwo bugombe bw'ubumwe turo turakora kandi kinasha ayo masezerano y'umurwaru y'amasezerano yarusha bavuga hariyo ayandi masezerano yo guhagarika ingwano kuko amasezerano y'abarundi yarusha yonyine niyashoboye kugira amahoro niyashoboye kutuma haciyeho amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo turiko turakora uno munsi nababwira yuko uravye n'ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho haba ingorane ugasanga abahutu n'abatutsi bafatanye muri izo ngorane kuko muri kahise twarabonye yuko ingorane nk'izo zibaye abahutu bose baca bajya ku ruhande rumwe abatutsi bakaja ku ruhande rumwe mugabo uno munsi abahutu n'abatutsi bamwe barahunze bahungira hamwe abatutsi n'abahutu baguma hamwe bakorera hamwe nacyo gituma cyatumye uno munsi tugarukana amahoro itwovuga yuko byera de mugabo yifuza yuko abarundi tubahamagara muri iyo nzira y'ubumwe aho rero biva ku ndongozi muri 1993 habuze indongozi ihamagarira abarundi mu nzira y'ubumwe mu 1972 habuze indongozi ihamagarira abarundi mu nzira y'ubumwe nyanda kwa karorero mu 1935 harabaye injyane za politiki baharanira ibyicaro umugabo wese ufite nitrona ari umwe hari umushinga nahe bamina n'umushinga nahe mirekano bandinganira bose kuba umukuru w'umugambo mugabo bose bari abahutu baba mu ntara imwe bagashigikirwa n'abatutsi bose baba mu ntara umwe wumva hari amacakubiri mugabo mu nyuma abakoloni babonye ubwo bwiyunge bw'ubumwe bwabo baciye baza kubacanishamo babagira Casablanca na Moroni hamwe umututsi yashigikira umutsi amuvako abahutu baje kwawe baje kwawe uno munsi ari umugambo uri kubutegetsi arimo hose abahutu n'abatutsi barwanije hamwe kugira ngo tugarukanamo n'umutekano nicyo gituma tutashitse aho abasi Burundi bifuza ko dushyira tugasaba yuko budufasha abo bose kugira ngo bumvishe abarundi ko atayini inzira atawundi tukuvuga ngo n'amajambo bazi twari tukiri bato bavuga yuko ubumwe bw'abarundi atari ubwomekera ubumwe bw'abarundi bwamye na bayivu reka rero tubigire mu mutima wacu hanyuma tubyigishe n'abandi kugira ngo abari inyuma yacu bakure muri iyo nzira y'ubumwe n'amahoro n'umutekano
namwe perezida kera buyoya mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Alexandre avuga ko haba abanyapolitike bashyira indyane z'amoko imbere haba abanyagihugu bose baba biyumvira gutyo eka baba bakoresheje ubujojo kuko ingaruka mbi ari nyinshi cyane rwose ku gihugu no ku banyagihugu
ibyo ni ibintu byumvikana cyane kuko urabye ibintu by'amoko ibintu by'amoko biri mu isi yose biri muri Afurika yose nibyumvikana rero igituma ubwicanyi buvuye ku moko buri mu bihugu bimwe bimwe niyumvira ko muri ibyo bihugu nkumbure ibyo yavuze by'ubujuju birimwo kandi nibaza n'igihe abantu biga amasezerano y'ubumwe barabigarutse ko baravuga n'icyo kugwa kugira ngo tugwanye ngo bujuju rero icyo nagomba kugaruka ko cyane cyane mfatiye ku byo umushinga ndahe vice perezida premier vice perezida avuze ubwa mbere nuko amasezerano y'i Arusha ni ibintu byinshi si rujya rupapuro rwasinywe ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi k'umunani no mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani mu bihumbi bibiri ni birya ukongera ko n'ayandi masezerano yahagarika ingwano yagizwe n'umugwi naka n'uwundi mugwi naka ibyo byose nibyo twita amasezerano y'i Arusha icyo ni cya mbere icya kabiri ibyerekeye ingorane zabaye muri kahise n'igituma izo ngorane zabaye gushika aho abantu bicana nabyo n'ibintu bizwi byizwe biranonosorwa njyewe mbwira igikuru ubu ni ukuraba icyo twubwira kugira ngo ubumwe bw'abarundi bukomere icyo twubwira rero ni ugusubira ku itsitso ni ugusubira kunonosora ajya amasezerano y'ubumwe amasezerano y'i Arusha yaje nk'ayayunganira hanyuma ibirimo tukaraba neza ibirimo tukabyiga tukaraba icyo komeza ubumwe rero n'ibindi cyane cyane byerekeye ubutegetsi ingene ubutegetsi bukora inzego z'ubutegetsi zikora ingene abantu bubahirizwa batarabye ngo ubu ni ubwoko kanaka ubu ni intara kanaka ingene agateka kazi na muntu kubahirizwa ingene bijya byose byasezeranywe ingene inzego z'igihugu inzego cyane cyane zishinikiye kuri demokarasi zikora niyo nzira twatoye itomoye y'ugukomeza ubumwe si amajambo gusa ku byerekeye amajambo ubumwe bw'abarundi bwameho bwaratose kare gusa kandi buzugaruka mugabo ubwira ngo bugaruke ni uko dukora ibitegerezwa gukorwa cyane cyane ni uko abategetsi bakora ku munsi ibintu bishyigikira ubumwe ku buryo atamuhutu atamututsi agira ati jewe nzokwitwa kubera ubwoko bwanjye nzokumigwa kubera ubwoko bwanjye
icyo kibazo tukurondera ukuntu ubumwe bwose buba gutsimbatara mu banyagihugu ni ikibazo tugaruka ko cyane rwose kuko abarundi benshi baramaze kubona ko indyane z'amoko indyane za politiki ataho zishikana igihugu atari gusubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu muri iki gihe kandi turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Chris Ninahazwe mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hega Chris
ndi hano Bujumbura ndaramukije abatumire
ndarakumva
hanyuma ku kintu cy'ubumwe nagira ntere ukuvuga imbere y'uko abakuru baza abazungu abarundi twari tubanye mu mahoro ibi bintu by'abahutu abatutsi ibyari bihari ikintu gisigura neza y'uko ubumwe ubwacu n'ikintu tuvukana ku barundi n'ikintu twavukanye imana cyamera nk'akabazo kuri nyakubahwa perezida uyoya nkavuga nti uruhara rwiwe nk'aho yoba yibaza ko yananiriwe mu gusubiza mu gushyira amasezerano y'ubumwe yari yarahejeje gusinywa hanyuma inyuma y'imyaka itarenga ibiri umukuru w'igihugu novuga ko yari nk'uwa mbere aje yitwa mu bwoko butari bwatwara icyo gihe ntaragamye ikintu avuga ati aho noba narananiriwe atashe ati uno munsi nta hantu yoba aravuga ati jewe iyo nkora ibi cyanke ibyo yakoze cyangwa ati ibyo atakoze kugira bigende uko byari kugenda nta na kimwe ariyumviraho hanyuma haca mbaza icyegera cya perezidanti nyakubahwa gato kuko ibyo ntawo biteha umunsi ubutegetsi n'umunsi nta muntu aryahama arara rubunda avuga ati jewe ndazira uko navutse uwoba bivuga ko bari ukwanguwa n'umunsi umuntu uko aba ari turetse ubwacu nyine nk'abarundi ndazi n'umuzungu n'umunyamahanga ari mu Burundi arumva ati yuko yiye ari mu bumwe kuri icyo kintu nkakimushimira bo avuga nti babandanye ku iryo hangiro kuko urasanga ibyabaye imbere ari byo byatumye ubwo bumwe mbo imbere atari imbere cyari kera rwose ahubwo tabarundi ubwacu iyo twemereye ukuboko k'umunyamahanga kuhazamo bishobora gusanga bwa bumwe mvukanwa utosekaye ndangiza ndababwira ati
muheza agirwe namwe Chris ni nahazwe reka dutangwe kuri Perezida Pierre Buyoya kuri icyo kibazo mubajije ikibazo nk'uko twabivuze benshi baravuga ko ku ntwaro z'icami umwe bwari bwose mu banyagihugu hanyuma abarundi batangira gucanamwo barwanira politike harabaye amasezerano nk'uko mwabyumvise y'umwe bw'abarundi mu gihumbi kimwe n'amajana cumi na 1991 ariko ayo masezerano nk'uko twabivuze nta kintu kinini yashitse ko hari ikintu abategetsi bashobora gukora batandukanye cyari gutuma abarundi cyane cyane eka bakomeza umutima wo kugira ubumwe Perezida Pierre Buyoya
we umuntu yabagiye ibyo bibazo ndumva yuko mu byerekeye politike ngira ngo yoba afise ahahengamiye mugabo ntacyo ndamwishyura ikibazo cya mbere yabagije yavuze ati imbere y'abazungu umwe bwariho bwari bukomeye hanyuma baratose kara cyane cyane kuva aho abazungu bashyikiye ibyo ni iby'ukuri mugabo rero urabona abazungu bagiye haciye imyaka 50 n'irenga kandi abazungu ntibaje mu Burundi gusa baje mu bihugu byinshi byo muri Afurika no ku isi abazungu rero ibyo baba barakoze nabi twararonse umwanya ukwiye ukubikosora waba twararonse umwanya ukwiye kubikosora nzitwokwama rero byose tubishyira ku bazungu byosa nuko tugomba twebwe kwerekana ko ata bushobozi dufise yo guhindura ibintu kuva icyo cyo kiringo cyose abazungu bagiriye icyo ni cya mbere icya kabiri nibyo mu nyuma y'abarundi bashyira ku bikumu ku masezerano harasubiye kuba ingorane z'amoko kandi na hamwe byari byanditse ko izo ngorane zidazosubira kuba kuko urabye kahise k'ibihugu ubuzima bw'ibihugu no munsi turatera imbere hanyuma tugasubira inyuma tugatera imbere hanyuma tugasubira inyuma niko bigenda mu bihugu byose byo ku isi yose ngira ngo ukwiga kahise y'ibihugu ibyo aribyo byose ni uko biri si ukuvuga rero yuko twananiwe ni ukuvuga yuko haje ibintu habaye ibituma bikomeye dusubira inyuma igituma gikomeye cyabaye nibaza ko wakivuze nibyerekeye amatora cyane cyane amatora ya 1993 niyo yatumye dusubira inyuma kuri icyo kibazo ngumbure ayo matora yaje tutarashimangira cyane uwo mugambi gushika aho utashobora kunyiganyiga niko rero no kwishura icyo kibazo ngasira rero kugaruka ku kintu nari navuze yuko tutoraba tushimikira kuri kahise kahise twarakize kandi turakazi uno munsi ahubwo twokwihatira gukora kugira ngo ibyabaye bisubire kuba kugira ngo dufatiye kuko igihugu cyifashe ubu dukomeze ubumwe yavuze nk'uko atsa n'ushima uko ubumwe bukomeye ubu nibaza ko ito n'icyumviro ciwe mugabo nditworaba icyumviro cy'umuntu umwe cyangwa babiri tworaba ingene abarundi aho bari hose bashima ibiri ko birakogwa kugira ngo ubumwe bukomere nicyo tworaba
yego me vice president wa mbere Gaston Sibimona mwe mu gice mvuze kujashikirijwe na Chris ni nazwe mu kanya gato nabona byinshi bisane biri ko byashikirizwa mu duwe kwijambo
bo nashaka kumenyesha bwa mbere ku bwa leta ku bw'umukuru w'igihugu ku kibazo cy'ubumwe nta umuntu avuga ngo negamiye na negamiya wegamiye ku bumwe nta nangu gushira hanze naho ku bumwe ni ukuvuga rero mu bibazo by'ubumwe n'umutekano nta mpande ziza kubaho mu Barundi icyo ni ikibazo twumvikana twese ko Abarundi tuza kunama rumwe tukagenda mu nzira y'ubumwe kuno munsi ibyabaye byarabaye kandi noneho n'ayo masezerano mu Barundi bavuga cyanke n'ayo masezerano y'Arusha bavuga twebwe uno munsi abategeka uno munsi twaje bamwe barasinya amasezerano yo guhagarika ingwano abandi basinya amasezerano y'Arusha hariho umugwi wari ujejwe kwiheza ingene ayo masezerano ashigwa mu nzu uyo mugwi wagiye ikintu cya kabiri mu gushyiramo ayo masezerano y'u Barundi ntibavuze yuko amasezerano y'u Barundi azo ayo masezerano y'Arusha azo ayo masezerano y'u Barundi bayazanye kugira ngo barondere ingene intwaro ishobora gutwara abenegihugu ibaho ni ukuvuga security transition yari imfata kibazo mugabo twari tuzi yuko icyo kiringo cy'imfata kibazo kizorangira abo batwara ibyo bingingo by'imfata kibanza bashoboye gusubiza abarundi mu nzira imwe ni naho baca bavuga yuko batagushyiraho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bagashyiramo ni umugwi wo kurindira wo gucungera ihonyabwoko kugira ngo tuzove muri aya makingo cy'imfata kibanza tuja mu bihe bisanzwe ubwo no munsi twasanze hataragira igihe ayo masezerano y'u Barundi kuyasenze byacyatse byagira ni nacyo gituma akami kayo masezerano tutsa kukagendera ko kadushoboye kudushikana aho tujojabuka tukava muri ibyo by'amamwoko cyangwa ibindi nuko bayivuze amasezerano ubumwe tuburondere ubumwe tubukorere kandi cyane abo batubona izuba bakamu gutwara mu kudongora iki gihugu twifuza ko baje imbere mu bandi mu gufasha abari ko batwara uno munsi mu kubereka inzira aho byabagoye aho byakunze kugira ngo natwe turonke aho tujya bukira baje bakavuga bati ngo bigenda neza ntibigirane nshya bidushinga intege tukabura reference nicyo bituma uno munsi inzira dufise uno munsi ishima sugirane aho uburundi buri ningene aho abarundi bagize nta mutusi ahari rugurusha nk'ahandi ariko atotezwa ngo nkora mutusi nta muhutu ahari ariko atotezwa ngo nkora muhutu mugabo hari ibya politiki bazi ko bayivuze reka rero dukore kuri urubyo kuri aho bakunda gufatira hamwe ibya politiki nk'uko bayivuze hageze amatora twitaba amatora hanyuma utsinzwe amenye ko adasindwa burundu kandi n'insinzi amenye kwa dasinda
ndabona kani akatujanye ndabasabe mumpe inyishungu fingo fit wibutse nshuti mwese ko muko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na bareke bivugire mwiriwe neza mwiriwe ne egira telefone muvuge cyane
ko ndabumva ati mwiriwe
mwiriwe muri hehe
ngende muramba muri komine bubanza
yego me murafite kibazo mafite cyumviro turi kumwe na preza Pierre Buyoya yahoze arongo y'Burundi tukaba turi kumwe kandi na vice president wa mbere w'Burundi Gaston Sidimo duga ku ijambo ikibazo cyumviro
yego geragani bari de Petero Buyoya ati amasezerano mwe bwa Burundi wewe ubayagize wawarimwe sinone kugira asubire guhonyangwa kandi mubayasinye warimwe byate gute
urakoze bareke bivugire reka duhe n'ijambo kandi
kwaje umushinga nawe gatito sindimo nawe ndamaze tindo urabona yuko umwe bwa Burundi bwa buhari yamba buhari ubona bamwe bamwe ko hariho abanyagihugu bamwe bamwe badashobora gushikiriza ibyiyumviro mu manama ubwo umwe bwa nyagihugu buhagaze murakoze bagira iteka n'itekane n'ijambo hawe uba
murakoze bareke bivugire reka duhe n'ijambo kandi Eric muri neza mire izina jikiru dini nde Eric
ndaishimiye
mwuri hee
kumusaga
kumusaga mwrafti kiwazo mwrafti chumviro
ebo na mwkili dhavu yoya
bara wakuu mbabo sabateki tituku mwe duga kujambo
nawae ruka jona shafu na dhavu yoya
mwishika na mwishika na mwishika na hee Eric uti chona shafu waza mwishika na hee buyoya
ewe nakuze mu myaka yahera nakuze mbona intambara kuva 93 ibyo by'amabwirwa shingiro mbere byo ndayamenye na vuba iyo nashaka kuvuga ibyo bahari yamwe byose bare kuba bahari ibyo batakibanza mu mutwe baje barabyishuramo kubera ubunyuri gikunda
I mosi na Eric uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane kumwe bw'abarundi by'intwaro ifata kibanza ntabyo turimo reka rero nibaza kuzo nitwafata ico kibazo uzoheza kwa telefone ukakibaza reka duhijambo dusangwe duhijambo mushana Pierre Buyoya agire cyavuze ko byashikirijwe na bareke bivugire
we yagarutse ukibaze cyare cyabajijwe ingene habaye amasezerano mu 1991 hanyuma 1993 agasubira kuba ingorane yabagize ingene byagenze asingira ngo nawe nyene mu mutwe yibaza ko ubutegetsi bwariho abategetsi batwebwe tutakoze ibikenewe kugira ngo izo ngorane nizisubire kuwa mwicho na mwisho rani ukubwa mbele na masezerano yu umwe na masezerano yu umwe bwa Warundi su umwe bwa umutegetsi kanaka cyangwa abategetsi kanaka no umwe bwa Warundi na masezerano yu umwe bwa Warundi abategetsi abari bo bose bategerezwa kubahiriza kugira ngo ushobore ukomera rero sino bisubiramo inana byishuye nibaza ko ingorane zabaye cyane cyane nuko mu 1993 habaye amatora ayo matora hagasubira kubamwo ibintu by'amoko abantu mwiganwa ya mu matora baki bagashimikira ku bintu by'amoko birumvikana rero uwo mugambi wari umaze imyaka ibiri utari bwakomere bikwiye ko wahejeje ugasubira inyuma kubera ibyo cyane cyane ngira ngo nabyo nyine n'ibintu abanonose ibyakahise bazi hariho ibindi birengeye ngaho twobareka bakabivuga bakerekana neza icyabitumye mbwa ukuri kubwanje cyane cyane no kubera twasubiye mu matora ayo matora dusubira abantu basubira guhiganwa bashimishimikije ku moko birumvikana rero ko dusubira inyuma muri uwo mugambi.
Yego me.
Mugabo ngaruke kuco navuze kandi igikoro nuko tubaye ibitwazije byabaye byose no munsi hogigwiki kugira ngo ubu umwe bukomere. Uno munsi abategetsi cyane cyane bokoriki abanyagihugu bokoriki kugira ngo ubumwe bukomere.
Icyo nicyo kibazo tuhaba gisozera ko kugira ngo
bibuka amasezerano nicyo twoshimikirako.
Yego me, icyo kibazo nicyo nibaza ko muhava mushikiriza imbere ko tusozera ikiganiro eka murashikiriza ibintu mwibaza ko byotuma Burundi eka Abarundi basubira kugira wa mutima ubumwe wa mutima ukusangira kabisa nakahiye nkuko byahoze kuva kera. Ariko nagomba ampe n'ijambo kandi na vice president wa mbere Burundi agira icyavuze ku kibazo yabajijwe na bareke bivugire mu kanya gato cyane. Ndabona kanya kihuta
nibaza yuko mu byo bashyize bose ni ukugaruka kuri icyo kibazo mbega koko gwiki kugira ngo ubu Burundi burame kandi buramire bose. Batubwiye yuko ari ingorane cyane cyane ya politiki yuko Abarundi muri rusangi bari mu bumwe n'umahoro. Mugabo haduse ibiza bya politiki Abarundi bashasubira gucana. Nuko ubwambere Abarundi bose batusubira guhendwa nabone. Nuko abanyepolitiki kuko twemera demokrasi twese. Twagiye muri demokrasi. Demokrasi nayo ni intwaro y'abene. Twibaze yuko twemera yuko abene igihugu aho bashize tuhakurikiza atangorane kuko byinshi byavuze uno munsi ngo abatemeye ubutegetsi ntibakora ibi. Uno munsi mu gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ariko aratotezwa kubera avuze iki cyangwa tuya twamaze tuku iminsi yose abandi bamubagira uko nta muntu n'umwe mu Burundi avuga yuko yatotejwe kubera atavuga. Mugabo icyo twiyamiriza kandi tuga kebura Abarundi nuko tutazosubira kwemera yuko umuntu asubira gutuka Abarundi mu njyana z'amacakubiri ngo tumureke ngo ni demokrasi. Demokrasi tugisambura, demokrasi ni kubaka. Nuko rero muri leta tugira ikizira, tubagira ikizira kugira ngo icyo kizira nikirengwe ko mugo ahandi hoho turekuye umwe wese ngo aje kuvuga ibyo ashaka yohava azana ubwicanyi tukamurekera. Ikiwe tafikizungiro na shikizungiro viwe hanyuma Abarundi bacurubanza kandi rero ntutinye ko Abarundi bacurubanza kandi wewe ntutinye yuko uhiganwa n'udashaka muhigana ko niyo demokrasi. Demokrasi nizo kwa muhigana n'ushaka muhigana kuko umwe azana uwiwe n'akazana uwiwe mugahiganwa hanyuma abene igihugu bubere ijambo bakitorera uwo bagomba batoye uwo udashaka ukwemera hanyuma azi namambuga yuko nta bwami nta bami baba babivugane mwami yamari umwe kandi uwundi yima uwundi atakinyo.
Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire Niyonkuru. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Igira telefone uvuge cyane. Muri hehe Desire?
Ndavumva cyane.
Muri hehe ikibazo cyimvira mu kanya gato uri hehe? Ego duga ku jambo
nashaka ndabanze ndamuka abo batumiye.
Ndarakumva duga ku ijambo.
Nama kugira ubumwe mu Burundi bitari imbere ni uko abo badukurira mu za politiki buza baraja hamwe ibintu bimeze neza twatwe rwarwaruka ibintu by'amacakubiri bakazinyuma kugira tunwane mu Burundi atangorane ama aba baturongoye nabo kudufasha bakirinda kuzaba barigisha amacakubiri mu bantu akabya n'ibintu by'iterambere na cyane cyane ku bantu b'urwaruka.
Murakoze
aserukiye leta.
Yego
nibo bariko barakora kugira ngo ibintu nk'ibi byo kuba ubumwe butosekara cyo babiyemeje gukora
murakoze Desire Nyonkuru ico nikibazo abategetsi nibaze ko bamaze gushikiriza ariko impanuro mutanze n'impanuro nziza cyane gose ndasaba abategetsi bagire ico azivuze ko mukanya imbere yaho reka duhe ijambo Desire wundi Desire mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe izina ry'ikirundi ninde
Nahayo
muri hehe
mu karere ka Kirehe mu Rwanda
murafite ibibazo murafite imvuro duga ku ijambo
ego murakoze kumakanya agomba gushikiriza icyumviro ariko imbere yaho nagomba kubanza kuramusaba batumire
urakumva duga ku ijambo
cyane icyumviro nagomba gushikiriza ni icyumviro cyerekeye ubumwe bw'abarundi nkuko byavuzwe nibyo kuva na kera ubumwe bwariho gusa bwagiye bwongerekana hasi nk'ubugabanuka bivanye n'ibihe jewe ndacyari umujene hari ibyo dusoma tukabona amakuru ya kahise nakubu icyo rero nagomba gushikiriza kongeza n'amahirwe hari umutumire navuga akuze mu bya politike amazemo igihe akabamwo n'uyundi ari muri leta n'ikino gihe icyo rero nashaka kuvuga ni uko kubyerekeye ubumwe bw'abarundi ibyo umuhini mushasha w'iteramu bapfu hamaze kuza repubulika hahinze ibintu byinshi abantu benshi bagenda bagira ambisiyo zitandukanye muri politike bigatuma habaho ihungabana ry'ubuzima bw'abantu cyane cyane bato bato ni usanga bagwa mu bintu baba batazi icyo rero nashaka gushikiriza neza ni uko nusaba abategetsi muri rusange hamwe nabo ba kera bari bafite ubutegetsi muri kahise yuko bokwibuka cyangwa bokomeza ingendo yo kwirinda ko hobaho ubwicanyi bundi bubaho kuko murabona muri kahise harabayeho ibisirikare harabaho imihari yari mu ishyamba byose byaturutse kuba abarundi batumvikana ubumwe bwahungabanye kandi abantu byahitanye bari misore n'inkumi bo mu bwoko bwose abenshi abashyize ku icumu barashoboye gusubika mu buzima busanzwe abandi bamwe ibimuga hariho rero ego hano hariyo abantu mbere banahunze bakira bati twebwe ibyabaye mu Ntega na Marangara mu 2015 habaye ibintu bidasobanutse noneho byo bandaga binadukwega byumvikana ko rero abarundi bari bakeneye kumvikana maze bakaraba ko amategeko yaratunganijwe ntahindurwe atarakora kuko nk'ubu hari amategeko yumvikanijwe ko iryo shingiro ibintu byumvikanwe ko bakaraba ukuntu bitavaho bikabanza bigakora imbere y'uko bihinduka kugira ngo abanyagihugu bagume batekanye maze ubumwe buhete burame
murakoze Desire Nahayo ndabona akanya katujanye ariko nashaka abategetsi bagira icyo bavuze ku byiyumviro n'impanuro zitanzwe n'abashinjacyaha babiri Desire Niyonkuru na Desire Nahayo impanuro zivuga ko cyane cyane abategetsi bari hejuru ariwo bakwiye gutanga akarorero keza ku bumwe dutangwe kuri Perezida Pierre Buyoya hanyuma muce mubwira ko musozere mu kanya gato kandi mutubwire ikintu mwibaza ko cyotuma bwa bumwe busubira gutsimbatara twavuze ko ingaruka nyinshi cyane rwose ikabukene bwugarije abarundi kuva imyaka irenga 63 iheze atamajambere atahagize amajambere gasubira kuri kubazanjyane hakabingwano ibyo byose ni ibintu ingaruka mbi cyane rwose z'inyigisho mbi z'amacakubiri ubwa mena mbere Perezida Pierre Buyoya impanuro zatanzwe nabo bashinga ntahe n'ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo bwa bumwe busubire gusasaga duga ku ijambo
mumubyerekeye abarundi benshi ushizemo n'abategetsi abahoze batwara mu nzego zitandukanye ni inzira benshi ko bashyigikiye ubumwe ni inzira icyo ni cya mbere icya kabiri ni inzira ko ikintu gikogwa gikuru kugira ngo ubumwe bukomere kiri mu minwe y'abategetsi ba kino gihe kandi biciye mu bikogwa byumvikana nuvuga mbere bya minsi yose ibikogwa cyane cyane bya politiki kubahiriza amategeko dutanguye kukubahiriza kwibwirizwa ishingiro kubahiriza ayo masezerano ya masezerano y'ubumwe ya masezerano y'Arusha yose hamwe habaye guhindura amategeko guhindura imbwirwa nshingiro kubigira bikiye mu mwumvikano mu biganiro n'ibintu byumvikana bisanga hamwe rero bibaye bamwe bakagera bati twebwe twakumiriwe twebwe ntiturimo byaciye mu nzira itariyo ejo bundi rero dusubira mu ngorane nico gikuru naye handi abanyagihugu benshi jewe ndabizi abanyagihugu benshi ko bashyigikiye ubumwe kandi igihe imyaka mike ubumwe bwakomeye tuvuge hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi benshi barabishima baba abahutu barabatutsi baravuga bati ajya amasezerano yaragize akamaro twebwe mu byerekeye umwumvikano hagati y'abanyagihugu twateye imbere tugenda rero kujya gusubira inyuma hamwe amasezerano atubahirijwe amategeko atubahirijwe ibyirirwa nshingiro bitubahirijwe aho rero niho twokwihatira niho twokora cyane cyane nagomba gukebura umushingantahekigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu iyo tuvuze ibikorwa byoja mu ngiro turetse amajambo nimwe n'ibyo ni ukubyihatira hanyuma rero umwe bw'abarundi buzoheza bukomere
murakoze reka duhe n'ijambo kandi vise perezida wa mbere w'urundi nawe nyine yagira icyo avuze ku mpanuro zatanzwe n'abanywanyi babiri Desire Niyonkuru na Desire Ntahayo bavuga ko abategetsi aribo bakwiye gutanga akarorero ku bumwe reka muce mutubwira kandi majambo make cyane rwose n'ikintu mubona ko cyokorwa kugira ngo ubwo bumwe butsimbatare
nk'uko babivuze n'abandi canke uyo mutegetsi aje kuyishikiriza ni uko twebwe abategetsi dutanga akarorero uyu mushitegetsi muriho turavugana nta na rimwe aho duhurira mu nama hose namubwira yuko twotaha i Burundi tukigisha abarundi ingene tubana mu mahoro n'umutekano n'ubu ndasubiye kumubwira cyangwa kubwira n'abo bandi batahe ubwo bumwe tubwubake turi kumwe kandi atangora igikenewe cyose kugira ngo umutekano wubahirizwe tukibashigireho mugabo baze twigishe abarundi muzemo ntibyumvikana yuko n'umunsi ushobora kuvuga ubumwe mpagaze ku isuzuma ushaka ahandi abandi bazavuga gute uyu muntu avugira ubumwe umwe ari hanze ataza ngaha tubusangire akavuga n'ibyo mbere benshi babona ko atari byo cya kabiri ni uko twebwe ku butegetsi uno munsi twiyemeje yuko ata kintu na kimwe kizosubira kudusamaza muri iyo nzira y'ubu twarabyerekanye mu 2015 iyo hataba abategetsi ugufatana mu nda kw'abategetsi mu moko atandukanye nabivuze ari mu mugambo uri kubute cyangwa indi migambwe abahutu n'abatutsi n'abatwa bafatanye munsi ni nacyo gituma byagaje mu nzego z'igisirikare mu nzego z'igipolisi murazi ko byaje ibyo rero tubibandanye bidushikane ku zindi ntambwe ibyerekeye by'amacakubiri amacakubiri yama agera hageze ibibanza bya politiki hariho abantu hako baje gukivi gukora bakavuga gusa amajambo bagahengera buhi bagashaka kwarura iby'abandi barimiye icyo gituma twoja ukivi twese nitwirinde turugume ducu dutambana umucumbisho ku byose tutari turari
imvugo akaba ariyo ngiro
imvugo ikaba ariyo ngiro tukaza ngaha mu Burundi akagenda iyo yigisha akigisha tukabwira ubumwe twese tukigisha hamwe twese iby'umutekano ntabwo bisaba ngo ari cyose umutekano twebwe naramubwiye musomgara sa sekirite n'abandi batwumva bari hanze turazi yuko iyo bari batamerewe neza
umukuru w'igihugu wenyene
ndabona kanya kagiye ndabona kanya kagiye bise president wa mbere Burundi Gaston Sidibo nashaka ndabashimire cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ndabashimiye cyane gose president Pierre Buyoya ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire turashimiye abanyuwanyu bi radio ijwi rya Amerika bose badutiye kamo bagashikiriza ivyumviro eka nibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu dusanga ibijambo cy'umunsi cyari ko kiweza hanini ku kibazo cy'umwe bw'abarundi mugire amahoro n'umugoro wa mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.